Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabara mukijiye nchuti mwese munuteza amatwi muri kano kanya kaje mu kiganiro yanga twabateguriye kuri uno munsi jewe ngiye kukibashikiriza nkaba ndi Alexandre Bizimana. Ikiganiro cyacu tugihere muri senda aho abagera ku 130 bagizwe n'abakongomani hamwe n'impunzi z'abarundi muri abo harimwo abagore bagera ku 70 bose bahurikiye mu ishengero ryitiriwe umukirisu Eglise de Christ mu rurimi kavamahanga baronkejwe inyigisho ku bijanye no kwihangira imirimo aho akaba hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 9 ndamukiza uyu mwaka turimwo menshi na Gracia Alenga Mangi kubwa Emmanuel Bimenyimana.
Inyigisho zijanye n'iby'ubutunzi hamwe n'ukorora zahawe abantu 130 harimo abakenyezi 80 n'abagabo 50 impunzi z'abarundi ziri kumwe n'abakongomani intumwa z'abasirikare FRDC abapolisi abajejwe iperereza ane hamwe n'intumwa zo muri sekiteri Tanganyika zari muri izo nyigisho. Filippo Epanga Majariwa umukuru w'uwo mugambi yarasiguye impamvu n'akamaro k'izo nyigisho. Maonga wari muri izo nyigisho yarashimye ababiteguye
kwarose ibintu byishyi ngutse ubwa mbere ho twungutse mu mutwe ikintu cyose gihera mu mutwe hama ikindi twungutse kungutse ubuzima iyo umuntu adafise umugambi ntacyabamaze rero cyambere cyo twamaze kuronka umugambi w'ingurube duhegeje kudishikirizwa bazinjije ubu rero tugiye kuzakira tuzikurikirane zibyare igipande kimwe kije ngaha kuri bene wacu bababebembe izindi nazo ziduge ngaha mu nkambi. Izo ngurube ni nyinshi uko zizogenda zibyara niko bose bagiye kuzironka ku mpande zose zitandukanye.
Mwamenya yuko wari muri izo nyigisho wese azoronka ingurane ntoyi abandi ingurube baze barokoreranira.
Tubandanirize murongwe aho havugwa iyugagwa ry'amayira yose yinjira n'ayasohoka. Turi mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya murongwe ejo hahise igenekerezo rya 10 ndamukiza uyu mwaka nyine turimwo n'agashavu kenshi izo mpunzi zaranze kwakira amatelefone y'umurongo umwe mu kibanza c'amatelefone agezweho azwi ku izina ry'Android bahawe n'ishirahamwe mpunzamakungu ryita impunzi HCR. Ni nkuru ya mugenzi wacu Marie Charles Nina
itangwa ry'inyakuzo ngendanwa ku mpunzi z'abarundi zibarizwa mu nkambi ya murongo ryaritegekanijwe gusubira gutangura ku munsi w'ejo ntiryabaye nk'uko amakuru ava muri iyo nkamba bivuga. Abazitanga baje bitwaje ubundi bwoko bw'inyakuzo budasa n'ubwo batanze ku miryango 50 ya mbere. Impunzi zikaba zaciye zifatwa n'agashavu zihereza amabarabara abazizanye barahunga igipolisi nacyo gica gikora akazi kacu gisubiza ibintu mu buryo mu gucira inzira abari bazanye izo nyakuzo. Umwe mu mpunzi abarizwa muri iyo nkambi twakuye dukoresheje igitega yatumenyesheje ko batarota bakira izo nyakuzo zitagiramwo igitega WhatsApp mu gihe umuzungu yabazaniye inyakuzo zigezweho kandi zirimo n'igitega WhatsApp. Inyakuzo 50 zishira hamwe igituma tumana ko amakuru Vodacom nizo zimaze gutangwa ku miryango 50 ya mbere nishira hamwe haseri haraheze indwi zibiri. Izo nyakuzo zikaba zizokoreshwa mu kuronsa ibikoresho bimwe bimwe impunzi zikoresha nk'inkwi isabune zo kumesa n'ibindi hakoreshejwe uburyo bwo kurungika amafaranga ku nyakuzo buhuzwe ku izina rya M-Pesa. Mu nkambi y'impunzi murongwe Maria Caroni ninahazwe kubwa ikiganiro yaga.
Dusubire mu rusenda aho mu ijambo ry'umushinga ntahe sibatwa Juma umukuru wa groupe ma ya barara ya ruguru ahamagarira amashyira hamwe n'abandi bose bari n'agatima k'ubufasha yuko bogira icyo bakoze mu gutunganya amabarabara agenda mu ndimo mu ntumbero yo kugwanya inzara. Mukurangiza tuje mu Kamanyora aho ibyitezwe ari byinshi ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo kubijanye n'umugambi wo kubaka urugomero rw'amatara aho nyene mu Kamanyora ku ruzi Rusizi. Nino ngaha turangirije ikiganiro twari twabateguriye kuri uno munsi mu gitegurwa na Sergio Bisimwa ahagarikiwe na Yakobo Kahora. Jewe nariko ndakibashikiriza nari Alexandre Bizimana nabifurije kurora ningwa mu byanyu no mu byanyu. Na kagaruka.